abantu batari munsi y'amajana 5 nibo bapfa bahitanywe n'ibiza mu Burundi ku mwaka nkuko byerekanwa n'igisata kijeje gukinga ibiza mu gihugu. Abo bahitanwa n'imyuzurire y'amazi, amazu asiduka akagwa ku bantu, imiriro hitana amazu n'amasoko, imisozi siduka n'ibindi. Amasanganya yo mu ibarabara nayo ahitana barenga bo, hakiyongera ko rero ubutunzi bw'igihugu n'imiryango buhahonera nkuko ico gisata kivyemeza. Kuri uyu munsi mpuzamakungu hariwe gukinga ibiza bihitana abanyagihugu batari mu ntambara, igisata kijejwe gukinga ibiza mu gihugu kivuga ko gifise ubukene budasanzwe mu vyerekeye uburyo bwo gutabara abantu igihe hadutse ibiza. Antoine Ntemako atwara ico gisata hari mu kiganiro yahaye abamenyesha makuru i Bujumbura.
Nk'ayo makamyo ajejwe kuzimya imiriro iyo yadutse yacari mike cane, hari ntazo zishika zitanu zitararonka ntaranga ya mwaro cankuzo mubanza n'izindi. Ubwo rero naho ziri zirashaje, bikenewe yuko ayo makamyo yokwira igihugu cose, ma provinsi yose. Hamwe hateye impanuka y'umuriro ku mazu agerekeranye, ziho tugora turacari bake cane muri ico gisata. Ubundi buryo ni iki? Ni impuzu zo kwambara hageze kuzimya imiriro. Ikindi kikiri ngorane ni ibigega by'ugutabara. Murabiye nk'aho ibyashitse mu Gatumba cyangwa ibyashitse inyempundu mu Cibitoki n'ahandi, tumara iminsi 3-4 tutararonka mwe tubagarukira kuko atakigega dufise arcifungurwa aramahema cyangwa imiti.
Abibuka neza ingene biza bibabaza n'abanyagihugu bo mu gisagara ca Bujumbura muri quartier ya Kajaga batewe n'amazi y'ikiyaga ca Tanganyika mu ndwi zibiri ziheze.
Imyuzure yaje bukebuke muta masata yejo nta muntu umwe arasubiye kuryama ngaha mu kagaca. Abantu bari kuba arimuka bose nta muntu umwe akihaba, bose bimuze.
Twe twenyine turi benshi bremu, twe tuko turivugisha rana bamaze kugenda. Senkyo bimate dusanga amazi no munzu inji ziri nyuma yacu ngaho za bomotsi.
Iruhande ry'ivyo abajejwe gukingira ibidukikije bababazwa nuko hasigaye hibonekeza izindi mpanuka z'ibikoko ziva mu kiyaga ca Tanganyika zikajya abantu. Mu mezi 6 aheze imvubu zisha abantu 10 i Bujumbura no mu bumanuko bw'igihugu Inyanza Lake. Mamere Sabushimike atwara ishirahamwe ry'abagenzi b'ibidukikije Les Amis de la Nature arasigura igituma imvubu zisigaye zisohoka mu mazi zikiye inkombi.
Izo mvubu nyinshi ziriko zica abantu ari uko zavogerewe n'abo bantu. Ahantu zahora zirisha ntihakiriho harubatswe amazu, ahandi hararimwa kuva Inyanza Lake kuduga guca mu Rumonge, kuduga mu Kigwena, mu Minago gushika ku Magara. Aho hose imvubu zica zibura aho zirisha n'aho ziza ziratembera, ishavu rigaca riba ryinshi, uwo zibonye zikaza kwivuna zigaca zimwica. Abarovyi n'abarimyi ibishonje zataye aho zahora ziba, urabona ko kubona imvubu iva mu kiyaga Tanganyika duga i Bujumbura mu gisagara igashika kuri Stera haba hari ikintu cahindutse. Amategeko akinga amazi yaraho nyanzwe za metero 150 ntizakurikijwe.
Igisata kiri mu gipolisi kijejwe gukinga impanuka kirafise ico gihanura abanyagihugu mu kwirinda impanuka cane cane mu gihe c'imvura.
Guca imikobeko kandi leta yamaze kubihimiriza ku mitumba kugira ngo yogabanya imirindi y'imvura y'amazi y'imvura, kudasubira kubaka ahantu hadakwiye kubakwa. Iki nacho gusibura imiserege aye mazi ava ku mabati twomenyera kwashira mu binogo vy'amabuye kugira tugabanye imirindi y'amazi ihitana abantu bari hepfo yabo. Iyisi ubasigari bwambura ahantu henshi yuko hotegwa ibiti.
Mu myaka 10 iheze impanuka ni kimwe mu vyahitanye abantu benshi ku isi kurusha intambara, cane cane mu bihugu vy'akarere ka Afrika y'ibiyaga binini nkuko vyerekanwa n'ishamwe mpuzamakungu ONU. Pierre Clavenyunkuru, Kigali, ku bwijwi rya Amerika.